VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatanu, itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu.
Gisasa kitso ku mashirengera ko buri munsi buri munsi nko kuronka nk'akantu dufungura tukaratumerewe neza tutatata n'umugenzi wanze mu mugisa badute biraneze kuko tugize urubanza umwaka uheze kandi tutanguye umushasha.
Uwo ni Manirambona Pascal, umwe mu miryango 54 yasezeranye imbere y'amategeko, avuga icyizere afitiye umwaka utaha w'2017 mu Burundi. Muri Somalia, abantu bashika kuri 6 baraye bishwe mu ijoro rya keye mu gitero cagizwe n'abaroberi bateye mu kigwati cya Afgoye. Mu Burusiya, Perezida Putin avuga ko atazokwihora ku bihano Amerika yahaye igihugu ciwe. Abanyagihugu i Mosul muri Iraq biriwe mu bitero vy'amabombe yo mu miduga n'ivyo mu kirere. Ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino kw'isi tugiye kubashikiriza mu kanya. Turabashikiriza kandi no makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Kaze mwese. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino kw'isi. Muri Somalia, abantu bashika kuri 6 baraye bishwe mu ijoro rya keye ryo kuwa 4, aho hari mu gitero cyagizwe n'abaroberi bateye ikigwati cya Afgoye mu bumanuko bushira uburengero bw'igisagara cya Mogadishu. Abanyagihugu muri ako gace bavuga ko babonye abaroberi bafise ibigwanisho bikomakomeye bitegura gutera ikirindiro cy'abapolisi cy'abasirikare ba leta. Mohamed Hire, umwe mu banyagihugu, avuga ko barabagwanye bashika kwijana kandi ko imbere y'uko bagira icyo gitero basavye abanyagihugu kwinyegeza bagahunga mu mazu yabo. Ibrahim Aden, buramatari w'akarere ka Sachabel yo mu Sachabel yepfo, yabwijwe rya Amerika ko icyo gitero cyubiriye abasirikare ba leta mu gihe cy'ibisabisho byo kumugoroba ariko ko bivunye umwansi. Ejo ku munsi wa 4, umukuru w'igihugu cy'u Burusiya yavuze ko leta yiwe itazokwirukana intumwa za Amerika mu gihugu ciwe kubera ibihano vyahawe igihugu ciwe. Ivyo bihano vyahawe ico gihugu na Perezida Barack Obama ku vyagirizo vyuko iperereza ry'u Burusiya ryivanze mu matora y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabaye mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Iryo tangazo risohotse mu gihe ejo ku munsi wa 4 nyene Sergei Lavrov, umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'amahanga, avuze ko bishoboka ko bazofata iyo ngingo yo kwirukana intumwa za Amerika muri ico gihugu. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro vya Perezida Putin, havuga ati nta ngorane tuzotera intumwa za Amerika, akavuga kandi ati nta numwe tuzokwirukana nk'uko bisanzwe. Makuru yo kwiradijwe rya Amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Abanyagihugu i Mosul muri Iraq biriwe mu bitero vy'amabombe yo mu miduga n'ivyo mu kirere vyagizwe n'abagwanyi kimwe n'urunani rw'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni ku munsi ugira kabiri w'ibitero vyo kugerageza gufata ico gisagara, inyuma yaho abanyagihugu bari bamaze indwi zibiri bararonse agahengwe. Amatangazo atari make avuga ko habaye ibitero vy'amabombe yo mu miduga mu bice bimwe bimwe by'igisagara cya Mosul. Nta bitigiri by'abahitanywe navyo canke ababikomerekeyemwo kiramenyekana. Umwe mu basirikare ba leta yabwiye intaramakuru Reuters yuko abasirikare ba Iraq batesheje ibitero byari byarateguwe mu miduga itari mike kuri uno munsi. Urunani rw'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rumenyesha ko rushobora kuba gwarisha abasivile mu bitero uno munsi, rushobora kuba gwishe abasivile mu gitero cyagizwe ku muduga ukekwa kuba wari ufisemo abagwanyi ba Leta ya Kiislam. Inyuma yaho basanze ico gitero cyagizwe ahari mu kigo cy'inyubakwa y'ibitaro. Muri ko mwumviriza radio ijwi rya Amerika isanganiriye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. mu Burundi mukurikirana radio yacu kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio nshuti ya bose 88 nibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter address yacu ni VOA radio yacu site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com Bunaho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntarota yicarana n'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe nabo avuga ko batunganyije imigumuko yabivugiye kuri no wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi hari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu umumenyeshamakuru w'ishuri rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye icyo kiganiro niwe aduha iyi nkuru
Mugihe bitegekanijwe ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2017 abarundi bazitabira ibiganiro by'amahoro biyobowe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania William Benjamin Mkapa kizigenza u Burundi na humuriza abakurikiranwa n'ubutungane umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avuga ko atarota yicarana muri ibyo biganiro n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe n'abahamagariye abarundi kumwankira kwitoza muri 2015
ndahindi arushaka bicawe gatatu yoboneka ngo no munsi waduke cyayatu batizo dakore bihita marurego nica abantu ndabasubiza mu ihumbi ushingira ibiganiro ivyo twarabisezerere mu masigano ya rusha birandizwe sigure neza yuko rero kwibaza yuko ari ibindi bigongo byoboneka wakoze amakosa ugafatwa ahubwo be nibemera kabi baje imbere y'intara haba bemera kabi nibasa bikigomba bene igihugu abarundi bazoraba icyo bakora
muri ico kiganiro abamenyeshamakuru babajije perezida w'u Burundi intumbero aho ibisabwa na bamwe mu barundi ko ibiringo vy'umukuru w'igihugu vyofutwa mu bwirizwa nshingiro ry'u Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ntaryumunwa mukwemeza ko amwe abarundi bashatse guhindura ibwirizwa nshingiro babifitiye uburenganzira nayo ko ibivugwa bitaba bifise intumbero yo kumuha ububasha kugira azosubire kwitoza ashikiriza ko atohemukira abarundi hamwe babimusavye
igihe cyose rero abene igihugu ufata ingingo yuko ibizwa shingiro rihinduka hama kandi kwa tugenda mu bihugu bigengwa n'amategeko mu gihe bovuga yuko hari uburenganzira uri kuriwe kanaka kwitoza umuntu atarenze amategeko kandi tumva abene igihugu bisabye
Ivyo biri uko mu gihe mu mwaka wa 2015 umukuru w'igihugu yari yivugiye ko bomureka agatwara ikiringo ciwe ca nyuma aho naho yivugiye ko ivyo yavuze ibuka kandi ko byari bijanye n'igihe yabivugiye ko president Nkurunziza atangazwa n'inge na barundi barazwe ishinga n'ibiringo
ubwo twafashe twarayivuze bijanye n'igihe tugezemo ivyo bintu kubitahura kandi tubye neza yuko mu bijanye no guhindura ibwirizwa shingiro nabwo ari ibiringo by'umukuru w'igihugu bivugwa gusa oya bene kubera iminsi yose abantu bitwararika ibiringo ibiringo ntibiribwa mbe kubera iki mu bindi bihugu mubona hari ibihugu atabiringo bihari mu Buganda ntabiringo bihari muri Kameruni bageze igihe rwashaka imyaka 50 usinze urwo mu Rwanda ibiringo barahinduye ko bashaka mu gihe bubona yuko mwebwe abende gihugu nababwiye guhindura ibwirizwa shingiro mwashaka no kurihindura mwarashaka bakavuga ati turarihinduye mugabeze gutangurana n'abandi bashasha sindi ngako iri mu ndahumire ko reka da
utezurira bamwe mu barundi bafungiye ivya politike na cane cane rwaruka rwafatiye mu myerekano umukuru w'igihugu yita imigumuko naco nyene cabajijwe n'abamenyesha makuru perezida Nkurunziza yishura ko atakigongo c'ikivunga kibaho umwumwe yogisaba ko gatwe kiwe abicishije mu rwandiko
abo bakoze ivyo byaha mu migumuko bageze imbere ya sentare bakivugira ubwa bati twebwe twarahenzwe tugirira ikigongwe abadutumye n'aba mbega ariko babivuga icyo kibazo ndababaza baragenda bakabaza neza ati jewe kanaka ndemeye yuko by'ukuri byangoye barampenze bampenze n'aba abatije ubutungane mu busentare bashamye ukuntu baca urubanza baruciye rero twebwe nk'umukuru w'igihugu ku rwego rwo hejuru mu nama kuri gutungane twebwe tuba gufata ingingo ya yandi tuva mu ngingo itanga ikigongwe kubigenje neza ko no gusaba ikigongwe kwemera ikosa no kwigenza neza
ku kibazo cy'imigenderanire n'igihugu kibanye cy'u Rwanda iterititoka kizigenza u Burundi avuga ko ibitifashe neza muri kino gihe ataruha u Burundi bubifisemmo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avuga ko ahubwo ico kibazo cobazwa u Rwanda kuko ari rwo rwamye rutera u Burundi kuva kera narindi
ibibazo dufitanye n'u Rwanda byaturutse ku Burundi byaturutse ku Rwanda ubwabo kuzari no munsi ndemeza kandi zo kwama mpagarariye kino gihugu mbwira barundi tugereze kwama twebwe barundi twibanira neza nabandi bantu mugabo twebwe umutima mwiza kubana neza nitubaza yuko nabandi bafise uko nyene ni bari kibazo kuva kera mugiye kwa muri kahise muze musome neza abantu bagize ubushakashatsi muri kaminuza nta munsi ndumwe Burundi bwigeze bugira ingorane n'abanyarwanda ahubwo ibibazo byanye biba ni sosiyete itubuze ku Rwanda ni ntambara zaraba zimwe zabo zabi bafite itashinge na rugero nahaye ingwane zizanye ziva mu Rwanda nabwo abarundi bigeze batera ugihugu cy'u Rwanda ngose ndumwe muze bwitwe ko byanditse kugeze ku Burundi bubaye
ico kiganiro kubamenyesha makuru no kubanyagihugu yamaremesha mu mpera za buri mwaka cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ni naho umuryango w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umaze iminsi 5 kuva mu ntango z'inondwi uremesha igisabisho cyo gushimira Imana ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste Nzikobanyanka kuri iyo nkuru umwe mu miryango yo muri zone Nyabibondo muri commune Nyabiraba Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura havuga ko ivuga ko irangije umwaka mu kanyamuneza ntangire ako nako kakaba kava ku birori byo gusezerana yuko yububatse imbere y'abajejwe amategeko kuri uyu wa kane umunyamakuru Diane Ndonse w'ishwi rya Amerika yarakurikiranye ivyo birori tumutega amatwi
Nkeshimana Claver uremeye kubakana na Ntirampeba Joseline ngo abe umugore wawe mubana karamata imyaka yanyu yose
Ego gose
Ugusezerana imbere y'amategeko kwi imiryango 54 yacikije ku musozi Turangure wo muri zone Nyabibondo kwayihaye ibyizigiro byo gutera intambwe mu ngo zabo muri uyu mwaka tugira twinjiremo 2017 Abari bamaze igihe batararonka umwana bavuga ko bizigiye ko bazoca bamuronka abandi nabo bavuga ko batazosubira gutata Manirambo na Pascal umwe muri aba bariko barasezerana wewe yumva ko bizotuma aronka n'ivyo afungura kandi ko bazokwama mu munezero n'umukenyezi wiwe
Gisasa kizokumashirengera ko buri munsi nko kuronka nk'akantu dufungura tukaratumerewe neza tutatata n'umugenzi wanze umu gisa badute biraneze kuko tugize urubanza umwaka uhetse kandi tutanguye umushasha
Ndayisaba Petero na wene ari mu bariko bararagana avuga ko mu myaka 5 yari heze abana n'uwo yacikije uyu mwaka w'2016 warutanguye kutamworohera atanga karorero kuko atashobora kuja mu ntara ya kure kurondera ubuzima kuko mu muryango baca bikeka ko atayiwo bubakanye
Iyo kibaye kiza cyane kubera umwaka twahoramwo wari umwaka wagitugumire ku buzima ariko tubiza ko ugiye kuza ko tuvuye mu kuyandikisha cyo tagena neza
mbe bagira bagumire umubiki
mu buzima kubera mutarandikisha mu miryango ntibabyakira neza baguma biza yuko n'umwana n'umwashobora kugenda ahantu ugasiga umutaye gufata gahunda zakwe ntibyakunda bakwibaza ko ngiye ntazogaruka ariko maze kumandikisha imbere y'amategeko biraborohera no kugufasha baragufasha
uko gusezerana imbere y'amategeko guhaya akaryo kuri bamwe ko kwigira inama zo guheba ingeso mbi Prisca Ntankuriye avuga ko muri uyu mwaka turangije asezereye ubugaba ari nabwo bwatumye amara imyaka 20 yubatse bidaciye mu mategeko
rakanyamuneza kuko turabonye ikintu gisasa tutari bwabone
none muri imyaka 20 hari icyo mwari mubutse kuba mutaraje amategeko
ya nta na kimwe bwa ubugaba bw'uwacu nyene
ubu rero mutanga umwaka mushasha ubugaba mubusize inyuma mu 2016
emwe turabusenze
Zeimana Gereturuda nawe Umwe muri batanu batowe ngo baserukira abandi ku mutumba Mayemba muri zone Nyabibondo nawe abona ko umukenyezi wo muri iyo zone yinjiranya gateka mu 2017
je nibaza ko umukenyezi muno zone cyangwa muri no commune yiteguriye neza umunsi mukuru urangiza umwaka wabonane kuko awereje neza n'abatari bwandikwe abari basigaye ariko baraheraheza kwandikwa
abajejwe intwaro muri commune Nyabiraba bavuga ko bagerageje korohereza abubatse bidaciye mu mategeko mukubaha ikiringo cy'ikigongwe abatitavye kino kiringo ngo bitature n'amategeko musitaneri Ferdinand Simbananiye avuga ko mu mwaka ugira utangure bazohava bafatigwa ibihano
kuba ko mu mwaka uza dutegekanya guhezegira abanyuma mu kwezi kwa mbere ariko yandikisha bushika itariki 31 zo ku 12 umwaka zohezegira mu kwezi kwa mbere mu mwaka utangura tuzobe duhejeje kiringo cy'ikigongwe duce rero utangura kurondera abagararije bataje hanyuma dushire ko ibihano dufate ku mategeko ivuga ko ahiteko yose gusohoka rihana abantu bacikiza
ariko rero muri iyi miryango yubatse bidakiye mu mategeko hari yacerewe kwiyandikisha ngo irangize uno mwaka yarasezeranye mu mategeko Ndayishimiye Rosette avuga ko atasha atanezerewe bivuye kudukogwa two mu nzu twamufatiriye
numva ntanezerewe kubera ngiye nandikishije niteguye kurangiza neza
none wacerejwe n'uduki
umanjije kurondera ibyo dufugura kandi urabona n'aka kabebe karagora nagosa
amakuru dukura muri komine Nyabiraba amenyesha ko zimwe mu mvo zo gucikiza ari ntambara yahitiye mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'ubukene abanyagihugu babayemwo gutuma badashobora gukora imanza z'ubugeni nkuko biri mu migenzo y'abarundi muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze cyane Diane Ndonse mu gihe haburi imisi mike ngo isi yose yinjire mu mwaka mushasha w'2017 hari abanyarwanda baba mu karere ka Rulindo babwijwe rya Amerika ko umwaka w'2016 utabagendeye neza kubera ibibazo bikomeye by'inzara ariko abo banyarwanda bavuga ko bafite icyizere n'imigambi mishasha mu mwaka w'2017 ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa
twanyita Uwimana Emmanuel kabisa ndi hane Rulindo mvuka mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi umurenge wa Bweyeye umakagari ni Nyamuzi umudugudu ni Muhiza gusa ukuntu twitega umwaka mushya ngewe ncukura gasegereti shaka ko mva mu kazi narindimo nkaba nabasha gukora kandi kazi karuta ko nakoraga nicyo cyifuzo mfite ndakeka nabandi bitewe n'akazi barimo haraho bashaka kuva hari naho bashaka kujya
hari ikintu uvuga se gifatika ugiye gushingiraho ugiye gutangira n'umwaka mushya
kabisa urebye burya ushobora kuba udafite ubushobozi mu maboko ariko ubufite mu bitekerezo njye uko mbitekereza ubushobozi mfite ni buke ariko niyo ntego yanjye
nitwa Nsengimana Andre iwacu ni Rusizi muri Bweyeye mu kagari ka Nyamuzi mu dugudu wa Kigobe ni hano muri Rulindo iyo umwaka urangiye neza umuntu atarwaye arishima cyane
mu buryo bw'iterambere basigiye iki
buryo bw'iterambere hari abantu giye sigira ibintu byinshi kabisa nkanjye mfite umugore mfite n'abana batatu ndumva maze kugera n'akamoto mu rugo ariko gakoresha umukozi kandi nakabonye mu mwaka
ingamba nshya muri 2017 ni zihe
ingamba nshya ndumva 2017 n'ikintu ndi gushaka nkanjye cyane cyane ni nko gushaka uburyo nazaba mfite nka perime nanjye noneho nkaba ndi mu shoferi muri make nubwo bona nsafirya
bizashoboka
bizashoboka buri iki umuntu yashyizemo aragikora
2016 isize iki muri rusange mwari mwiteze iki mu mwageze kuki
mu byayi Kagame yohereje imbabura z'abakene ariko abo bazohereje ntago bazibonye zabonye abatazigenewe rwose mu rwego rwo hejuru ubwo nubundi byabaye umutekano muke ntago byagenze neza noneho wari wishinzwe kugira ngo ayibone naho atera kaduruvaya ati kuki ibintu by'abakene bizaba bisohoka nkamwe ababayobozi mukabyihezamo mu biterwa n'iki
ariko nubundi byataye umutekano muke abayobozi binaha bamwe babaye bahagaze ku buyobozi kubera izo zacana rumwe barishye
n'amafaranga y'abakene barayariye niyo mpamvu bahise babihagarika
ubwo rero niwo mutekano dufite muri Rulindo nta kundi nubwo bwose izuba ryavuye rikadusigira inzara ariko dore dushimbo twawe tweze twatutangiye kongera gushibuka bundi bushyashya nta kibazo twari dufite
ingamba nshya rero
ingamba nshya nyine nizo kudutera impunga tukava mu bukene tugatera imbere tugakora
ingamba nshya ku giti cyanyu ni izihe ubwo
nizo gukora kugira ngo nyine tuzamuke tugere ku iterambere
murabona bizashoboka ariko
bizashoboka dufatikanyije n'Imana dufatikanyije n'iki gicu cyo mwijuru koko ya tubonye imvura byose birashoboka
nta byishi hamwe nk'abanyamakuru kutugereza imbere kuba tuyobora muri kuri perezida wa Repubulika akaba ari umuntu ushoboye kandi akaba ari umuntu wadusabira imisada akadukingurira ibi bihugu bidukikije bakajya batuzanira ibiryo. Icyo kintu cyo muri rusange tubivugaho kubera ko ushobora kuba uvuti uyu muntu ambwiye ariko yabatugira nk'aho dusanza nibyo tuba turimo none nibyo yakubwira ushaje kuvuga ngo abaturanyi bafungwe adonka imipaka ibiryo bikaza inzara yagabanyuka n'imisoro ikagirite ikagabanyuka twumva ko yabidukorera ariko abanyarwanda turashonje pe ibindi byose ni byiza turakora
ubwo ingamba mufite nshyashya muri 2017 nizi
ingamba dufite ni ugukora kuko nicyo cyangombwa nta gufuje igihe ubusa kuko tugomba gukora tukicara heza tugashaka ubukire kuko igihugu cyacu gifite umutekano.
Umwaka wa 2016 muburangije mute ubasigiye iki?
Dusigiye iki se bamona ko uyu mwaka wabaye uw'inzara gusa?
Gute se?
Nta kintu twibitseho mbese turashonje igihe umwaka wabaye uw'ibibazo gusa ntabwo ari uw'ibyiza ni uw'inzara.
Nawe nicyo kimwe bimeze bite?
Njyewe rwose uyu mwaka ntabwo wamereye neza kubera nahuye n'ibibazo by'uburwayi intambara mbese zabaye nyinshi mu rugo umugabo yaravunitse ubu ninjye wijya nkimara nta kuntu meze ariko kuba ndiho ndashima Imana yuko yabaye hafi mu ruhande rwanjye.
None ubwo ingamba nshyatse mwinjiranye muri 2017 ni izihe kugira ngo muzibe icyuho cy'iyo 2016?
Ni ugusenga tukagira icyo tugeraho muri uyu mwaka nizo ngamba dufite.
Arakoze cyane Eric bagira ubusa mu Rwanda. Mu Burundi naho bamwe mu baba mu Kamenge mu gisagara cya Bujumbura nabo nyene baripfuriza ababo umwaka mwiza tubatega amatwi.
Ewe nitwa Mbone Impala mba mu Kamenge muri quartier Gikizi shaka kwifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza abavukanye banje umwe yitwa Ntawo Nkuriye Antoine ari gisagara muri Giheta na Matilda mvuye kure n'umugabo wiwe n'abana biwe bari mu Giheta imutobo nipfurije umwaka mwiza Teresa n'abana biwe bari Kweza Leonari Merasi Odeta aba nipfuriza kandi mutoyi wanje Janine na mama wiwe bari mu Giheta imutobo nabo nyene bamererwe neza muri uyu mwaka wa 2017. Nkaba nifuriza kandi mwaka mwiza abari Imakebuko muramukazanje Godanse na Filiberi na madame wiwe n'abana biwe nkaba nifuriza umwaka mwiza abana banje bose bari ngaha Anye Patrick Larissa Lemacre Ive Vanessa na Elvis nkaba nifuriza kandi umwaka mwiza umusaza wanje na mvuke janje na madame wiwe abana biwe Oriane Jimmy Bebe Ive na madame wiwe nkaba nifuriza kandi umwaka mwiza mugenzanje Elizabeth ari kumutakura n'abana biwe Amede Claude Eric Pamela nkaba ndabifurije kumererwa neza mu mwaka uzotangura bawuronkemwe icyo bifuza byose.
Yeye ni Chaiti Mae Teti, abashaka kwifuriza umwaka mwiza abavyeyi banje banzaye. Uwa mbere ni papa yitwa Jerome, ama na Mitriya na Elizabeth, ama na mukuru wanje yitwa Francine, ndamwifuriza umwaka mushasha. Ama wundi yitwa Bernadette aba muri Tanzania, ndamwifuriza umwaka mushasha. N'uwundi yitwa Anita, ndamwifuriza umwaka mushasha. N'uwundi yitwa Didier, ndamwifuriza umwaka mushasha. Ama na Evine ndamwifuriza umwaka mushasha. Ama n'abandi bana tuvukana ndabifuriza umwaka mushasha. N'abandi bagenzi haje kudondagura amazina ni benshi sinoheza. Na Ida ndamwifuriza umwaka mushasha. Na Seteti na Serafina na Kandida bose ndabifuriza umwaka mushasha.
Nitwa Nyonzima Remacre nkabamba mu Kamenge abashaka kugutasha mama wanje aba ngaha mu Kamenge na papa wanje nabo tuvukana bose abashaka kugutasha umugenzi wanje Christian Gucciano aba ngaha mu nyine mu Kamenge abashaka kugutasha umugenzi wanje Chanel aba ngaha nyine mu Kamenge n'undi yitwa Bura abashaka kugutasha umugenzi wanje yitwa Darlene n'undi yitwa Blandine baba ngaha nyine muri Songa abashaka gutasha umugenzi wanje yitwa Tiger aba mu Mirango abashaka gutasha umugenzi wanje yitwa Aruna aba mu Gituro abasha gutasha umugenzi wanje yitwa Jospe Masoinyana aba muri heha ndabifurije umwaka mwiza uzoza wa 2017 bazaba uronkemwo amahoro n'imigisha.
Nje nitwa Ndayizeye Patrick nkabamba mu Kamenge mu ntara ya Bujumbura muri Bujumbura meri aba nipfuje kwifuriza umwaka mushasha mwiza 2017 ababyeyi banje bambyaye nkahera ku mubyeyi mukuru papa wanje yitwa Martin Ndayizeye nkaba nipfuriza umwaka mushasha mwiza umubyeyi wanje yanyibarutse Mbonimpa Anne nkaba nipfuriza umwaka mushasha mwiza umufasha wanje Icimpaye Teddy ikibonda canje Gabriela Sienne Ndayizeye nkaca nipfuriza umwaka mushasha mwiza abo tuvukana muyomba wanje ikirundi ciza marume Antoine ari igitega aca nifuriza umwaka mushasha mwiza ababyaranje bari mu mahanga mereye kuri Jimmy Ale Oriane na mama wabo Therese aca nifuriza umwaka mushasha mwiza mu byaranje yitwa Joe nkunda cyane aca nifuriza umwaka mushasha mwiza inshuti ba data wacu aho bari hose ba mama wacu aho bari hose igitega n'abana babo bose aca nifuriza umwaka mushasha mwiza Manira Mpajamari ngo wa mama wacu mabukwe wanje aba mu Kamenge data bukwe bita Gahungu Joseph aba mu Kinama aca nifuriza umwaka mushasha mwiza umuhungu wa data wacu Kevin abahungu babyaranje bo kwa Marume Gersin Freddy umuhungu wo kwa data wacu Arsene eka inshuti n'abagenzi bose nkaba ndabifurije umwaka mushasha mwiza babere w'amahoro babwiremo amagara meza Imana ibahezagire muri byose na hose mu byabo no mu babo Imana ibagirire neza.
Indundi.com
CLM Entertainment
Yo Zig Zaga Zaga Jaw Rasta Bless
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Abatararonka kanya ku kwifuriza umwaka mwiza abandi tubibutse nimero mushobora gutelefona mukashikiriza ubwo butumwa nimero yacu ni 1-202-44-1-993-1. Ejo ku munsi wa gatandatu tuzomara isaha yose no ku munsi wa no ku munsi w'Imana tuzomara isaha yose twakira ubutumwa bwanyu kwifurizanya umwaka mwiza hagati y'inshuti n'abagenzi banyu. Rero murahamagara mushikirize mutashe abanyu mwese. Ndifuza rero nanje ku bwanje oya nitanga ishaka kwifuriza umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abanywanyi bacu aho muri hose. Umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uzobabera umwaka w'imigisha, urukundo, amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu. Reka mpere ku bateshejwe ingo zabo n'abari mu makambi y'impunzi cyane cyane kuko baragize ibihe bitoroshe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Mpere ku bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abari Rusenda n'ahandi hose muri Congo, Imahama n'ahandi hose mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi, mu Cibitoki hari inkambi z'impunzi z'Abanyekongo n'Abarundi n'ahandi hose mu gihugu hagati, muri Tanzania, Inyarugusu, Induta n'ahandi hose mu gihugu, mu Buganda, abari na Kivale ndabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Reka nongere mfata akanya shimire abagize uruhara mu biganiro n'amakuru twabashikirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Ku bwanje rero ndashimiye nivuye inyuma cyane abantu bose bemeye kwitaba ubutumire mu biganiro byose bya muri isanga nateramije muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri benshi cyane rwose, ntanguye kubadondagura amazina n'inzego mukoreramwo no hava ngira bo ntibagira kandi ibyo mbabaza. Kubw'ibyo rero reka ndabashimire mwese hamwe. Ubwa mbere ntanguye nshimira nifuriza umwaka mushasha mwiza mwe mwese muri mu nzego za politike, ubutungane, umutekano, mwashoboye kwitaba ibiganiro byacu abari mu nzego z'amagara y'abantu n'ahandi hose. Kubwanje oya nitanga ishaka ndabashimiye. Ahari naho rero duheraheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba mwari muri kumwe nanje. Ndashimiye na Fatuma Kalalaimasi.